VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe ni Edirwe mubasuza kandi mba ikaze makuru yacu kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru turi kumwe kandi na
Fidene Yongabo, nanje ndabaha ikaze mu biganiro byacu.
Impamvu zivuye ku kuntu yitwaye muri aka kazi kiwe kubuhuza no kumpamvu.
Uwo ni Anicet Niyonkuru, umunyamabanga mukuru w'ihuriro Sinarede, akaba n'umuyobozi w'ishyaka CDP, atangaza ko batazitabira ubutumire bw'umuhuza mu bibazo by'abarundi Benjamin Mukapa.
Umusirikare mukuru yafashe akaruhuko ko muzabukuru General James Mattis, perezida aherutse kuva mu matora muri Amerika, Donald Trump yahisemwo kuyobora ubushikiranganji buje kwivuna abansi yishyura ibibazo by'inama nkengu z'amateka no musiku wa kane.
Inama nshinga amateka y'igihugu cya Nigeria itegerezwa kwihezwa ikibazo cyo kumenya nimba Nigeria itegerezwa guha ubuhungiro perezida w'igihugu cya Gambia Yahya Jammeh.
Uburusi yabwerekanye impunge ngo n'umusiku wa kane kwirungika kwa inteko za Amerika n'ibimodoka vya Blende muri Pologne biteye amakenga.
Izo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazigarukaho mu kanya gato, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yo kuri uyu mugoroba reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, tugezweho na mugenzi wanjye Fidele Niyongabo.
Urakoze di. Umusirikare mukuru yafashe akaruhuko ko muzabukuru General James Mattis, perezida aherutse kuva amatora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Donald Trump yahisemwo kuyobora ubushikiranganji buje kwivuna abansi yishyuye ibibazo by'inama nkengu z'amateka no musiku wa kane imbere y'uko yemezwa muri ayo mabanga. Mattis azoba abaye umusirikare wa mbere azoba yoboye ubushikiranganji buje kwivuna abansi mu kiringo kirenga imyaka 50. Yafashe akaruhuko ko muzabukuru mu mwaka w'ibihumbi 2013 inyuma yuko ayoboye ibiro bikuru by'igisirikare cya Amerika kandi ayoboye inteko za Amerika mu ngwano mu bihugu bya Afghanistan na Iraq. Amategeko hari muri iki gihe araziririza abasirikare kuba abashikiranganji bajejwe kwivuna abansi gushika bamaze imyaka 7 bafashe akaruhuko ko muzabukuru. Ivyo no kuvuga ko inama nshinga amateka izotegerezwa kurekurira Mattis gushingwa amabanga yo kuyobora ubushikiranganji bujere kwivuna abansi mu buryo budasanzwe. Tuza muri Afrika, inama nshinga amateka ya Nigeria itegerezwa kwihweza ikibazo cyo kumenya nimba Nigeria itegerezwa guha ubuhungiro perezida w'igihugu cya Gambia Yahya Jammeh. Emmanuel Issa Orekejeve ayoboye umugwi ujejwe iby'amategeko n'ubudandaji mu nama nshinga amateka ya Nigeria yatangarije televiziyo y'igihugu NTA ku ico kibazo cyari kwihwezwa uno munsi kuwa kane, amenyesha ko abadepite bazoganira ivyerekeye gushobora guha ubuhungiro Yahya Jammeh biciye mu mugambi wo gutorera inyishu ibibazo vya politike biri muri Gambia muri iki gihe. Perezida Yahya Jammeh yatsinzwe mu matora yabaye ku itariki imwe y'ukwezi kw'12 mu mwaka w'2016, yamara inyuma yuko yemeye mu ntango ivyavuye mu matora yarisubiye ko mu nyuma yaho. Yahya Jammeh ashaka kwitura amasentare kuvyerekeye ivyavuye mu matora, yatangaje ko atazova ku butegetsi imbere yuko yumvirizwa na sentare nkuru y'igihugu. Perezida w'igihugu ca Nigeria Muhammadu Buhari azoyobora ku munsi wa gatanu umugwi w'abategetsi b'ibihugu vyo muri Afrika mu burengero ku mugwa mukuru wa Gambia Banjul kugerageza gutorera inyishu ibibazo vya politike biri mu Gambia muri iki gihe. Uburusiya bwerekanye impungenge no musiku wa kane kwirungika kwa inteko za Amerika n'ibimodoka vya Blende mu gihugu cha Pologne ko ivyo bigeramiye umutekano w'igihugu w'Uburusiya. Uburusiya bumenyesha ko ivyo bigeramiye rero umutekano wabwo icegera cha mbere igice cha mbere cy'inteko za Amerika zashitse muri Pologne zivuye mu Budagi uno musiku wa kane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifise imigambi yo kurungika abasirikare barenga 300,000 muri Pologne. Igikogwa cizo nteko ciswe the Atlantic Resolve kizotuma abasirikare bakurakuranwa hagati y'ibihugu vya Pologne n'ibindi bihugu bitari bike hafi yaho vya mwishyirahamwe ryo kwivuna abansi y'ibihugu vya mu buraruko bw'ibahari Atlantique OTAN, harimwo Estonia, Letonia, Lithuania, Romania, Bulgaria na Hongria. Irungikwa ry'inteko za Amerika ryategetswe na President Obama mu mwaka w'2014 umugambi wo kwishura ku gasomborozo ku Burusiya mu gihugu cya Ukraine. ibirori vyo kwakira inteko za Amerika bitegekanijwe kuba ku munsi wa gatandatu bizororerwa n'abategetsi bakomeye b'igihugu ca Pologne. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mwandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino twabateguri. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yifatanije no Moscow kane I Geneve n'abategetsi bo mu bihugu bitari bike by'Iburaya mu mugambi wo kugerageza gutorera inyishu ibibazo bya politike bimaze igihe kitari gito mu gihugu cya Chypre. Antonio Guterres ari kumwe n'abaserukire ibihugu bya Chypre, Ubugiriki na Turikiya n'Ubwongereza bakoranye mu kigoro kugushaka gushika ku masezerano yoshiraho igihugu cya Chypre kigizwe n'ibice bibiri yamara kirangwa n'ubumwe. Chypre iri mu bibazo vya politike kuva mu mwaka w'1974 igihe kudeta yageragezwa mu mugambi wo gutuma yegukira igihugu c'Ubugiriki yamara Turikiya yishuye ikoresheje inguvu za gisirikare. Inyuma y'ingwano yamaze imyaka itari mike izo mpande zibiri zarumvikanye ku masezerano yo guhagarika ingwano. Kuva ico gihe izinga rya Chypre ryigabuyemo ibice bibiri. Ibiganiro vy'uno munsi wa kane bikurikiye ibiganiro vyamaze imisi itari mike hagati ya prezida w'igice cegukira Ubugiriki Nikos Anastasiades na prezida w'igice cegukira Turikiya Mustafa Akinci. Ban Ki-moon yahoze ari umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yashitse mu gihugu ciwe c'amavuko ca Korea y'Epfo uno munsi kuwa kane. Ivyo mu gihe hari urukurukuru rutera guyongera ko azo kwitoza kuba prezida wa Korea y'Epfo. Ban Ki-moon yakiwe n'abandi sinzi bamushigikiye ku kibuga c'indege hafi y'umurwa mukuru Seoul igihe yashika mu masaha iyo kumuhinga mu munsi kuwa kane. Igihe yabazwa ku vyerekeye kwitoza kuba prezida ntiyavyemeje ku buryo butomoye yamarasa n'uwerekanya kuba afise ico ciyumviro. Itangaje ko yiteguriye gukora ivuye inyuma ku nyungu z'igihugu ciwe. Ban Ki-moon arubashwe cyane muri Korea y'Epfo bifatiye ku kugene yaserukiye igihugu ciwe mu makungu mu kiringo c'imyaka 10 irangiye. Ban Ki-moon muri iki gihe afise imyaka 72 yabaye umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Korea y'Epfo kuva mu mwaka w'2004 gushika mu mwaka w'2006.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira I Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ikaze mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu Burundi, igipolisi kiremeza ko abantu bagera kuri 30 bashimuta abantu biyita ko bari mu nzego z'umutekano bafashwe n'igipolisi. Mu kiganiro n'abanyamakuru umuvugizi w'igipolisi wabivuze yahamagariye abantu kumenyesha igipolisi iyo haje abantu biyitirira inzego z'umutekano. Twumve bwana Pierre Nkurikiye.
Kubijanye n'inyuruzwa ry'abantu hariho ubwoko bubiri bw'ubungena abantu banyuruzwa. Hariho kunyuruzwa kukuri akaba kandi no kunyuruzwa kuvuga yuko kuba ari nk'ukwigirisha. Abo nyene bakora ibizo nkozi z'ikibi ishobora kurondera umuntu nk'umupolisi cyangwa umusirikare zikamuhendahenda zidufashe kugira dushobore gutwara ujya muntu umurondere kw'amafaranga. Ariko ibi ni bike cyane aho vyigeze kuba umupolisi umwe cyangwa babiri bashobora kuba barabikoze bwatwe kabo bagiye bafatwa. N'ubu hari abashika kuri babiri ubu nyine ndiko ndababwira afunzwe ku bikorwa nk'ivyo. Kuri ubu buryo bwose bwo bw'ibintu byo kunyuruza ico buhuriye ko byavuye mu matohoza y'abamaze gufatwa nuko aba bantu bakoresha uburyo bwose mu kunyuruza abantu bose bagenda biyitirira ko ari abakozi bo mu nzego cyane cyane z'igipolisi n'iperereza cyane cyane. Aha twoca tubabwira yuko muri iyi minsi heze amadosiye arenga 30 yakozwe n'urwego rw'iperereza y'abantu bagenda biyitirira urwo rwego mu gukora ububisha butandukanye byaba ibintu byo kunyuruza abantu canke byaba ibintu byo kwiba kuruyeri.
Cyane cyane mwavuze yuko abantu bakunda kwiyitirira mu nzego z'umutekano. Hari n'igihe baba barivye cyangwa bakorana n'abandi bo mu nzego z'umutekano bataye umurongo bakabaronsa imyambaro bakaca baza no miduga nka ya miduga iterekana abantu bari imbere. Aba bantu n'igihe abaje gufata nk'umuntu akabaza ati none ko mutatuweze gwa rupapuro gwa manda igipolisi cyangwa kitubwira ko mutegeza kuba mufise bagaheza bakabatera ubwoba. Muri iki gihe haje abantu bambaye impuzu z'igipolisi batemera ibyo bababwiye bati twereke rupapuro gwa manda abantu bo kwifata gute?
Bwa mbere hoho twamenyesha yuko abapolisi bafise uburenganzira bwo gufata umuntu uwo ari we wese abarondegwa n'ubutungane ku vyaha aba yagirizwa canke umuntu wese aba ariko arakora icaha rero ariko abapolisi ukuntu bafata abo bantu birafise inzira itekanjwe n'amategeko bica no kuvuga umupolisi agiye gufata umuntu abanza kumwereka urupapuro bavuye mu tungana cyane mu gipolisi bwerekana ko agira amufata mu gihe atari igihe cito cica kibiko kiba kiriko kirakogwa itongo akamubwira ati wewe urafashwe urondegwa nakanaka kucaha iki niki 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 akanamuha umwanya wo gushobora kubwira umuryango wiwe cyangwa atashoshyemo uwo mwanya amushikanye mu biro by'inyamira mabi yonye ni ga telefona ikamenyesha umuryango wo muntu ko uwo muntu yafashwe nahafungiwe n'ico yagiriza yambara ukucanga yambara kuriya ahubwo tabaza n'ingoga abajejwe umutekano abanyagihugu bose barafise uburenganzira biciye muri ya migwi ihurikiwemo na bose ijeje kubungabunga umutekano abanyagihugu bose bararonkejwe nimero ya telefone yuba twari igipolisi muri ako karere ntushobora kubura umupolisi ujejwe gukingira abantu n'ivyavu ngo uheze wanke kuvuga icuri kuko abantu bafashwe n'igipolisi igipolisi gifasha abantu kiba kiriko gikora akazi kacu kandi kiremanga ivyo gikoze uwo muntu rero ataza kwemanga ivyo ariko arakora uwo muntu aba ari inkozi y'iki cyo gituma kwe guca mutabaza n'ingoga kugira ngo baheze bamufate
uwo ni bwana Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi aganira n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Bujumbura Eloge Willy Kaneza tugume mu Burundi komisiyo y'igihugu ishinzwe kumenya ukuri n'ubwiyunge sever irasaba ko imva rusange iherutse kuboneka ku mutumba Gasenyi muri komine Rusaka aho ni mu ntara ya Mwaro ko yahabwa umutekano ibyo byavuzwe n'umunyamabanga mukuru w'iyo komisiyo wigereye kuri wa gatatu muri iyo zone ya Makamba ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanya
Kuvico kinogo chato mwe bisigariro vy'abantu ku mutumba Gasenyi hafi ibiro vya zone Makamba kigaragaye bamwe nabandi bibaza abagihambwemwo abanyagihugu bo muri ako karere k'intara ya Mwaro bamwe bati ivyo tuzi tuzobibwira umugwi w'igihugu ujeje kumenya ukuri ku vyabaye mu Burundi severe niwaza kutubaza abandi babonye kandi bibuka ivyabashikiye bararya umutima amenyo bakavuga bibaza kwico kinogo chatowe hafi y'ibiro vya zone Makamba co bakirimwa babo batamenye irengero ryabo mu rwimo rwo mu gihumbi kimwe amajana icenda na 72 Daridari Gaburiyeri avuga kwico gihe yabuze abaryango batari bake
twababwiye tuti bapfuye 72 72 rero ncado basigurira tubasigura tuti yewe harimwo benshi badata na badata wacu nabakugwanje hari umwe w'umudiregiteri hari n'undi w'umuganga abo bose ntibagarutse na jewe kubisanzwe mu kugira ngira imana niyo yankingiye ndabaturuka naje mbanjyamye hamwe nabo ndabaturuka cyampungira ibujumbu
banyorohe Selvato nabo nyine nuwo kumutumba Gasenyi avuga ko mu gihe cy'1972 yabuze abantu nabo nyine yibaza ko abiwe bo bahambwe ikivunga mu kinogo rusangi
aho kwishuri ku mutumba amuhutu numwe asigaye ku iyo shuri twaratashe benshi imbere tugowe kuko tuzi neza yuko twabuze aho twiga hanyuma rero ico gihe rero n'abagamba n'abagamba baviyo baratumiwe baramanukana imigano kuza kwica abahutu bino baraja no mu kirimiro nkabeje imbere abisaswe bamatwe n'imigano ivuye aho mu mugamba bacaba bapakwe mu muduga kuvyaha naho ngirango tubiravye ngirango ndetse mu babanye na jewe ndafiseho babiri nga bakugwanje ndafiseho na data bukwe nga ndafise nta bantu benshi nta muntu zina muhutu utahunze ahasigaye abantu bake aho rero mukubica muga bahera ku muntu wabona neza yuko yifise afise nico baca banyaga kuko urumva uri umwarimu akagutwara canke uri umuntu atunze baca bagutwarana n'ibyo tunze
uwo munyagihugu yibuka ivyabaye mu gihe cy'1972 asaba leta y'u Burundi gufubana iteka bapfuye ico gihe bagahambwa mu kivunga ikindi asaba n'inshumbusho ku miryango yabuze umukuru wa zone Makamba yemeza ko mu rwimo rwo mu gihe cy'1972 no mu gihe cy'1993 hari abantu bazimanganye muri ako karere ka komine Rusaka mpawe nayo Atanaze yemeza ko muri ico kinogo giherutse gutorwa hafi ibiro vya zone Makamba ari naho se yagarukiye mu gihe cy'1972 acitse ku icumu
ngaha mu bisanzwe iki kinogo ni gitonya mu biri ngaha je papa yagarukiye ngaha agarukira aha kuho n'umuntu yigeze kugabira inka ntawe mvuga izina yagiye nishakira tuzomuvuga niwe yamukuyeho aramubwira ati wewe ntuwo kwa kanabe ati yego genda rero wewe tuzogutumako mugara abona ko abo byari kumwe bamaze gupfa mbere baramaze kumukubita n'ubuhiri bumwe barumviriza bibaza ngo kubise umutwe wasanga bakubise ku gitugu niho rero yaca nyamuntu agira ati mbesha wibaje ngaha kubera iki kubera boroza avuga ati uranyishe nakawe kandi twarahugabiye inka hama rero acara mukurayo acara ta
umukuru wa zone Makamba yemeza kandi ko mu duce dutandukanye tw'intara ya Mwaro hari nibindi binogo byatawe mw'abantu mu kivunga mu bwicanyi bwabaye mu myaka iheze
rero ikinogo si kigusa hariya muntu ze yakiriyo kinini ya cyane cavuye mu budongo bwiriya yahora ri sentare kinini cyane dongo caruze gushobora baca bahindurira ngaha amatwa dusumira turumva ikinogo kiri gisozi ahantu gitara aho bahajanwa bo muri rya micungararo hanyuma ni musozi Nyamiyaga agacibira gitara hanyuma hariho n'ikindi kinogo kiri muri gisozi ahantu kuri komisariya imwaro hajye mu gatare mbere komisariya ikihaza bavanze igipolisi bavanze inzego zyo mutekano muri 2005 hari hakiriho ubuhanga bagiye kuhaba rero barabuhamvye basubira kubanga mugaho hari ikinogo kuko abo muri kariya karere bavisaswe ngo abava mu kibogoye abava za rucyazo abavajya imwaro bose baje mu gatare nta numwe yagaruka nivyo batubwira abavyeyi bacu
ishira hamwe amepc igira ubuntu rihurikiyemwo abacitse ku icumu ritangazwa n'ingene mu rwi severe ujejwe kumenya ukuri ku vyabaye mu Burundi atagikorwa kibone kurakora imyaka ibiri iraheze ushizweho aroyizi batungwa na urongoye asabwo murwi gukora ibishoboka kugira urangure ivyo bashinzwe umunyamabanga mukuru w'uwo murwi umufasoni Clotilde Niragira yarishikiye muri zone Makamba kuri uyu wa gatatu yasabye kwico kinogo co kingirwa nta byinshi yashimye kubwira abamenyesha makuru ataru guhumuriza no gusaba ko ivyabaye mu myaka iheze bitosubira
icatuzanye ngaha no kubibona tukabiraba hanyuma tukagerageza kukingira abacu bahambwe ngaha hanyuma rero tukazogerageza kubahambana iteka kuko ari bene wacu byo kuri bahahambwa ikintu gikomeye muri ibyo byose nuko umugwi ujeje kurondera ukuri no kunywanisha abarundi ugiye kugerageza kandi noneho nico gikogwa wasabwe gukora gukorana n'abarundi bene wacu gukorana n'abajeje intwaro gukorana n'abajeje umutekano gukorana namwe nyene abamenyesha makuru gukorana n'abarundi bose kugira ngo ibi biri ngaha bibabaje cyane ntibize bisubire
ibisigarira by'abantindwi nibyo byatangajwe ku mugaragaro ku muhingamo wo kuri uyu wa gatatu ko byazuwe muri ico kinogo kiri hafi yahariko huba ku ishuri ry'imyuga hafi y'ibiro bya zone Makamba ya komine Rusaka intara ya Mwaro Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nyuma yuko umuhuza mu bibazo by'abarundi Benjamin Mkapa atangaje ko yongeye gutumiza ibiganiro n'abanyapolitike batavuga rumwe na leta babarizwa hanze y'igihugu umuyobozi w'ishyaka CDP akaba no munyamabanga nshingwa bikorwa wihuriro SNARED Anicet Niyonkuru amaze gutangariza Radio Ijwi rya Amerika ko ishyaka rye ritazajya muri uwo mubonano ni mu kiganiro amaze guha mugenzi wacu Oriane Itangishaka
ego ubutumwa bwa Benjamin Mkapa asanzwe ari umuhuza w'abarundi mu matati barimo twaraburose kuri tariki 9 z'uko kwezi hanyuma ariko kubera impamvu zivuye ku kuntu yitwaye muri aka kazi kiwe kubuhuza no ku mpamvu zivuye ku kurunani SNARED rutakimemera natwe tukaba turi muri ubwo runani ubwo butuma bwiwe bwo kuri uyu wa mbere itariki 16 twebwe ntituzobwitaba
Benjamin Mkapa yamenyesheje yuko ibi biganiro yizera ko bizogira ico bivuyemo mu mezi make mu kwezi kwa gatandatu yifuza ko hoba haratorewe inyishu kibazo by'u Burundi mubona amaherezo azobara yahe
icya mbere no vuga nuko Mkapa atacumva ikibazo cy'u Burundi kuko uko twe tucumva abantu batavuga rumwe na leta cyanke imigambwe itavuga rumwe na leta y'u Burundi twagiriza inkuru nziza yuko yahonyanze ibwirizwa shingiro yuko yahonyanze amasezerano y'Arusha ariko Mkapa ku itariki 9 zo 12 kumwa kuheze yemeza ko inkuru nziza yahagiye adahonyanze amategeko yemeza yuko ikiringo cha gatatu inkuru nziza kitahonyanze amategeko Mkapa kongeza kemeza ko inkuru nziza afise uburenganzira bwo guhindura ibwirizwa shingiro atabanje kubaza abarundi bose akabigira uko ashaka kandi Mkapa akabyemeza ivyo rero bitwereka ko yuko Benjamin Mkapa asigaye ahengamiye intwaro y'ubujumbura ubwo ntacumva ikibazo cy'u Burundi aho kiri
kuri icyo kibazo nyene cuko mubona yuko Benjamin Mkapa ashobora kuba ahengamye none kubijanye n'ubwicanyi umutekano ugenda uhungabana mu gihugu mubona ikibazo cy'umutekano cyotorega umuti gute kugira ngo abanyagihugu baronka gahengwe igihugu cyogorore
twebwe kuva na kare kuva kera narindi kuva Nkurunziza agitangura guhonyanga amabwirizwa agenga Burundi twaguma tuvuga tuti nyabuna nyabuna Nkurunziza n'intwaro yiwe nibaze bavugane n'abatavuga rumwe na leta kugira ngo dutore inyishu z'ibibazo bihanze Burundi kugira ngo Burundi bwogorore Nkurunziza niwe yanse ko tuganira twebwe rero abatavuga rumwe na leta sitwe twose guhanira na Nkurunziza n'ubu ntitwanka twanka yuko tuja kuganira na Nkurunziza babiri n'ukuvuga intwara Nkurunziza isanzwe hari n'uje guha intigi Nkurunziza Benjamin Mkapa yemeza ibya Nkurunziza byose yuko biri mu mategeko kandi twebwe tutavyemera ubwo rero hari Nkurunziza n'uwundi aje kumuha inguvu uwo muntu aje kumuha inguvu rero na have turonke umuntu aje hagati
icyo kibazo nari mbajije cerekeye umutekano kuri mwebwe nibande bawuhunga abanyaba ariko bagira ibitero hijya no hino twumva mu gihugu kuri mwe nibande bagira ivyo bitero vyoterwa umuti gute
jewe ivyo bitero muvuga sinda byumva nta hariho abantu bamaze iminsi bakugwa mu mazu yabo abantu bishwe kandi amatohoza yabaye yose yakozwe n'amashyirahamwe yigenga arerekana yuko abapolisi Nkurunziza barimo nimbonera kure nibo badomwa ku rutoki yuko bari muri ivyo bintu abo nabo baba batera narigeze kumva yuko habatse gucankuzo ariko muri ino minsi nta bantu batera njumva numva gusa abantu bishwe n'intego z'igihugu
mushinga nahe Anise niyo nkuru arongoye umugambwe CDP murakoze
enamu murakoze mugire umunsi mwiza
Iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Mu murenge wa Rweru mu karere ka Bugesera aho ni mu Rwanda abaturage bateye ubwoba n'indwara bise shirikoje bavuga ko imaze gutwara ubuzima bwa benshi mu busanzwe abahanga basobanura ko iyi ndwara yitwa silicose ni indwara abaturage bemeza ko idakira abaganga nabo bavuga ko usibye kuyoroshya ubundi wayanduye abana nayo ubuzima bwose ikagira naho imuhitana ni inkuru y'umunyamakuru wacu Asumutakabo
Indwara yaduteye ubwoba ni shirikoshi ni indwara bita shirikoshi tobora ibihaho
wari rigiye kigera nka korora amabuye
muri zone ya muyoboro tubana 22 bishwe na shirikoshi
aba ni bamwe mu batuye kagari ka Nembo murenge wa Rweru mu karere ka Bugesera basobanurira garadijwe rya Amerika akaga bahuye naho ko kwandura indwara ya silikoze uyu murenge utari kure y'igihugu cy'u Burundi ufite umusozi ucukurwamo amabuye agasegereti abaturage benshi bakayoboka ibirombe kandi nta buryo bafite bwo kwirinda ivumbi
hayinaga ukajya mu isimu ivuye nkahe karenga kuri urwo ruguru manutse mu mwobo bakaguha imashini ukamanuka nyine ukajya gutoboramo kirwana nyine cyaterwaga n'ibyo bimashini mu mihumekere iyo mashini yazamuraga intuzi bivuta byajyanaga n'utuntu twutuwe nyine bikamanuka gutya
kuko ntago tuvuze ne kintu cyaba cyagitera shirikoshi nyakuri niba ari ivumbi niba ari amabuye niba ari zo mashini gusa twebwe tubyita imashini ariko bibare ni ivumbi niba abantu bakongera bakandura uko bamwe na bamwe bajyayo
kugeza abaturage bo muri uyu murenge wa Rweru baracyashidikanya kubibatera indwara ariko abo bitarahitana bakirwaye bahuriza bose kwizi bafata mu myanya y'ubuhumekero
wari rigiye kigera nka korora akurura amabuye kuba barambabara gutya kandi niyo nkuru ya mabuye akazamuka yuryanze kuzamuka ubundi numva ari gukuba gutya iyo azamutse agakororwa kiragutya nkaryumva mu kanwa nkarivanamo kuba twicaranye nkari kwereka
kwa muganga nta kintu bayikoraho kiragenda igafata ibihaha ikabyangiriza ikabitobora
abaturage bavuga ko indwara uwo yafashe atongera kugira icyo yikorera bikavuga ko uwo murenge abagabo benshi ari nabo bibasirwa na silikoze kuko aribo bakora imirimo y'ubucukuzi batakibasha gukora kuko bazahajwe n'iyi ndwara abandi kabambura ubuzima ibi bituma bemeza ko imiryango yabo yugarijwe n'ubukene
numva ubuzima bwanjye ari buke cyane numva urebye ni nko kumashya
ubu nta kintu gikora n'ukwibera hano mu rugo gusa
wapi nta kintu nikora umuntu wamaze kuyandura hakini kintu bashobora gukora mbere itarangaragara ho nari umuntu ushobora kwikorera imirimo yanjye bwite isanzwe ariko aho mariye kujya kwa muganga hasanga n'ubundi nanjye narayanduye ubwo ubuzima nahise mbwakira nta kintu nemererwa gukora.
Kugeza ubu abaturage bemeza ko iyi ndwara itavurwa ngo ikire ndetse bikabaviramo benshi kurembera mu rugo bagategereza urupfu batayiriwe bajya kwa muganga. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya iby'iyi ndwara yateye abaturage ubwoba maze twegera muganga Mutabazi Vincent. Uyu ni umuyobozi ushinzwe ishami ry'ubuvuzi rivura indwara zifata mu myanya y'ubuhumekero mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC. Uyu muganga yasobanuye igitera iyi ndwara ya silikoze.
Silikoze buriya ni indwara ifata mu bihaha, ni indwara iterwa no guhumeka umwuka utari mwiza nyuma y'igihe kirekire, cyane cyane mu bantu bahumeka umwuka wuzuye ivumbi. Ni nayo mpamvu ubona abantu bakunze kurwara silikoze n'abantu bakora mu mamine, ariko hari n'igihe usanga abantu bakora kuri construction y'imihanda nabo bakagira icyo kibazo, cyangwa abantu bakora mu nganda za sima, mbese ahantu haba hari ivumbi ryinshi.
Muganga Mutabazi asobanura bimwe mu bimenyetso bigaragara ku muntu wafashwe n'iyi ndwara.
Iyo silikoze itangiye nta bimenyetso igira, ni indwara igenda gahoro gahoro. Hari igihe bifata hagati y'imyaka 10 n'imyaka 20 ibimenyetso bigatangira kugaragara, ariko iyo hari mu ivumbi ryinshi na nyuma y'umwaka cyangwa imyaka 2 ukabona ibimenyetso bitangiye kugaragara. Icya mbere, umuntu atangiye akagira aburumuka nahumeke neza, agatangiye agakorora. Nyuma uko indwara igenda yavansa, bagatangiye akagira za fatigue, ukabona umuntu adashobora gukora ibintu nko kuzamuka escalier.
Dr. Mutabazi yemeza ko umuntu umaze kuzahazwa na silikoze arangwa no kunanirwa cyane, kugira umuriro mwinshi, ndetse uko igenda ikomera umuntu akaba yarwara n'indwara y'umutima. Uyu muganga avuga ko nubwo nawe yemera ko indwara idakira, ariko hari icyakorwa kugira ngo uwanduye abashe kubaho iminsi.
Iyo uvuga ngo ugiye kwa muganga baguhe umuti uvura silikoze, Nago bishoboka, ariko hari ibyo umuganga ashobora kugukorera. Biriya bimenyetso biboneka ku bantu barwaye silikoze bigenda bigabanuka, ariko silikoze yo ntago ikira. Buriya igihaha kiba cyagize ikibazo, icya mbere ni uguhagarika kujya mu ivumbi. Nk'umuntu ukora muri mine agomba kwihagarika cyangwa akagakora ariko yambaye ibintu bimuproteje. Ariko hari ni yindi miti itangwa kwa muganga ishobora kugabanya ibyo bimenyetso.
Muganga Mutabazi avuga ko mu Rwanda iyi ndwara itari nyinshi, ariko nta n'ubushakashatsi barayikoraho. Yongeraho ko mu rwego rw'isi abantu bari hagati ya 1.1 million n'igice barwara iyi ndwara ku rwego rw'isi buri mwaka, ariko abagera ku 40,000 ikabahitana buri mwaka. Kuva aho iyi ndwara igaragariye mu murenge wa Rweru, ubuyobozi bwafashe icyemezo cyo guhagarika ubwo bucukuzi, ariko kugeza ubu abaturage barabukomeje bihishe kuko bavuga ko n'ubundi baburetse inzara nayo itaborohera. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, mu murenge wa Rweru, mu karere ka Bugesera.
Mukanya turaba tugeze ku musozo w'ibiganiro byacu, ariko mbere y'uko dutandukanaho, Fidele Niyongabo, amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri aka kanya.
Urakoze. Umusirikare mukuru yafashe akaruhuko ko mu zabukuru, General James Mattis, perezida aherutse kuva amatora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Donald Trump yahisemo kuyobora ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi, yishyuye ibibazo by'inama nshingamateka nkenguzamateka uno munsi kuwa kane, mbere y'uko yemezwa muri aya mabanga. Inama nshingamateka ya Nigeria itegerezwa kwihweza ikibazo cyo kumenya nimba Nigeria itegerezwa guha ubuhungiro perezida w'igihugu cya Gambia, Yahya Jammeh. Uburusiya bwerekanye impungenge uno munsi kuwa kane kuyungikwa ry'inteko za Amerika n'ibimodoka bya Blende muri Pologne.
Shuti mwese turi kumwe, turabashimiye cyane ko mwaduteze amatwi. Tuboneyeho kandi no gushimira injeniyeri wadufashije ku buhanga bw'ibyuma, na Fatuma Limas Karara wegeranyije aya makuru, n'abandi bose bagize uruhare mu itegurwa ry'ibiganiro. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema
na Fidele Niyongabo. Mugire ibihe byiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.